Uwo mutekano warayihungabanye mu makomine yose uko ari atatu agize igisagara ca Bujumbura muri komine ya Muha. Umutekano wahungabanye muri zone ya Musaga ahari kirindiro c'igipolisi hafi yaho bita kwa Vyisi. Mu gipolisi bavuga ko hafuye umupolisi umwe uwundi arakomereka, ariko amakuru ava muri bamwe abanyamusaga batashimye ko tubafata amajwi amenyesha ko hoba hapfuye abarenga babiri. Muri komine ya Mukaza naho muri zone ya Byiza haratewe na cane cane ku kabare kitwa Escotis. Uyu n'umwe w'abakozi bakora muri ako kabare.
Tajya kugira twumva twese kwa ingahanye twacokora kazi kwa dukorana ngahanye ne tubona azimodoka itukura kirahagarara cyabaye y'abantu batatu bafite ngo nabacyo batangura kurasa tangwa gushiragira nyine turiruka rewa nabafuye nabakomeretse ngabura baje batumbira nyine ngahe Scottise baje kurasa bashasura mu modoka cyo barasubira inyuma.
Muri ico gitero harapfuye abantu bane, muri bo harimo umunyezamu abandi nabo ko ari batatu. Igipolisi yemeza yuko ari abagwanyi. Pierre Nkurikiye ni umuvugizi w'igipolisi.
Rero na batatu muri izo nkozi z'ikibi bitavye Imana ahani mu bwiza, babiri nabo barakomereka.
Naho aba batatu bitwa n'igipolisi ko ari inkozi z'ibibi, uyu mukozi wo muri Escotise arabibeshuza ahavuga ko babiri muri abo ari abantu bari basanganywe ndetse banakorana.
Nabo muhira vrema n'abanyagiteka nka twe twakorana nyine ngahe mu by'amafiritsi babarase nyine bariko barasebe mwona rinzi tuva hamwe niwe guhita Matias yahwereye vrema niwo mu miryango niwo muhira vrema. Ubundi nabo nyine n'umunyagiteka yitwa Bosco nabo nyine yakorera muri vilare kuri Bouche Nouvelle nabo nyine bamwiciye nyine ngaho nyine.
Muri polisi bavuze yuko hishwa inkozi z'ibibi.
Ata tubari inkozi z'ibibi vrema twakorana nyine ngaho kazi.
Aho nyine muri komine ya Mukaza zone Rohero urugo rw'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Fredy Mbonimpa ratewe nk'uko vyemezwa na Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi ahavuga ko hatewe igerade zibiri n'igisasu cyitwa Slim kitahavuye giturika, ariko atari inzu yononekaye n'imiduga Imana yarakinze ntawe byahitanye. Muri komine ya Nahangwa naho nyene muri zone ya Cibitoke mu quartier Mutakura mu gipolisi bamenyesha ko hari abapolisi batewe igerade maze bane muri bo baca barakomereka. Ibyo bitero byabandanije no kuno wa mbere mu masaha y'imbere ya saa sita ahatewe naho bita kuri Gare du Nord mu Kamenge. Ahandi nyene hatewe mu Kamenge ni ruhande y'inyubako ikoreramo zone ya Kamenge. Hose hamwe hakometse abapolisi bane n'abasivile babiri nk'uko byemezwa n'igipolisi. Ahandi hatewe igerenade zibiri ni mu Buyenzi. Imwe muri izo gerenade yatewe iruhande y'isoko yo mu Ruvumera, iyindi nayo yatewe ku ihuriro ry'ibarabara riva mu Ruvumera rija aho ihinguriro ry'ibinyobwa Brasserie rikorera. Mu gipolisi bavuga ko atacononekaye, yamara ababibonye bavuga yuko hari abantu bakomeretse.
Yakubitiye ko ku metero zitandatu hariya twe twariko turakorera ngaha abantu benshi bakomeretse. Nk'abo dukorana ngaha ayo barashika 10 cyangwa cyenda gutyo bakomeretse nayo maekra. Twe tubandanje dukora abapolisi baciye baza ari benshi abahitanye n'amaekra bacabara batwara isoko yugaye nk'amasaha abiri bera muri uwo mwanya wa saa tanu n'inusu isoko yuguruye nyine. Mu bisanzwe si ubwa mbere batera ni hariyo n'indi yaheruka gutegwa hajya kuri station nyine. Ku mwanya tukiriho tubona ko Imana ari ikinze gusa ntituzi umunsi n'isaha kuko n'ubundi duriye benshi bireba bariya anye natwe rutatubibagiye.
Mumenya ko muri komine ya Musaga hari umunywanyi wa MSD yishwe arashwe n'abantu bitwaje ibigwanisho mu ijoro ryo kuri uyu wa Mungu amasaha make imbere y'uko ipolisi yo kwa Vyisi itegwa. Abari bamuzi bavuga ko yabonetse cyane muri ya myiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu Pietero Nkurunziza. Aho nyine ku Musaga hatibwiye nade zibiri amakuru adushikira avuga ko atacaho nonekariye kiretse ko hazimutse arafatwa abantu kivunga. Mu bafashwe hakaba harimo umukuru wa quartier Gasekebuye n'undi umwe mu batware batanu batoye ku mutumba. Ibyo bitero byose hamwe bibaye inyuma y'indwi iheze leta yatanguye isekeza ryo gukura ibigwanisho mu banyagihugu babitunze batafitiye uburenganzira. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye atanga isiguro ko izo nkozi zumvikana kubera ko ibigwanisho bitarera abanyagihugu.
Nubwo hari igikorwa cyo kwaka ibigwanisho ku nguvu ababitunze batabirekuriwe n'amategeko, ibigwanisho biracari kuvuga ko hari abakibisigaranye banashimye mbere no guca bavyerekana ko babisigaranye. Abo rero abajejwe umutekano bariko barakurikirana kugira ngo wese afite ikigwanisho atakire kuri n'amategeko acakwe hanyuma afatwe ashikirize ubutungane.
I Bujumbura, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.